Zambira Samirana.
Amakuru, makuru makuru yaranze none.
Sangwe kaza cyuti bakunze ba radio Inzamba agateka kawe murano makuru 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 yaranze inondwi turangije. Kuri uyu wa kabiri niho imyaka indwi yarumanye hatanguye imyerekano yiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza hari kwa 1976 ndamukiza mu mwaka wa 2015. Icyo gihe niho amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike yahamagarira Abarundi kujya mu mabarabara kugira ngo biyamirize ikiringo cyari kije cyonyanga amasezerano ya Arusha. Ako kamo kari tabwe n'abatari bake igipolisi n'izindi nzego z'umutekano zikaba zaciye zirara mu banyagihugu zirabarasa atagucagura ingano ziratikira bimwe mu byaranze iyo myerekano. Tubibaze Beni Axela Kana.
Igenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa kane riri mu magenekerezo ntibagirwa mu mateka y'igihugu cy'u Burundi. Mu mwaka wa 2015 kuri uwo munsi nyamashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki yahamagarira Abarundi kuja mu mabarabara kugira ngo biyamirize ikiringo cya gatatu cy'umuyisi Petero Nkurunziza. Ataguhima abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na leta hamwe nabo bose batari bashigikiye ico kiringo barashwaye amabarabara mu mutekano ntangere. Ako kamo kari kitabwe cane cane n'ababa mu gisagara ca Bujumbura kavuye gatandukira izindi ntara nka Bujumbura na Bururi. Ico gihe abajejwe umutekano basa n'abari amavubi kuko barasa mu bari bari mu myiyerekano batarabira ngo ninaka. Abana majana n'amajana barishwe barashwe n'izo nzego z'umutekano. Muri abo bishwe haravugwa cyane abana babiri Jean Nepomucene Komeza Amahoro hamwe n'uwitwa Trésor. Inyuma yo guhakwa gutembagaza ubutegetsi ku igenekerezo ya 13 Rusama muri uwo mwaka nyene ibintu byarayangaye. Amaradiyo yaraturiwe ayandarugagwa abatavuga rumwe na leta abamenyesha makuru barenga ijana baratabaromoka bahungira mu bihugu byo mu karere mu Burayi, Amerika n'ahandi. Icyo kiringo cha gatatu Petero Nkurunziza yaciyagiye Abarundi n'amakungu basemerera kuko babona ko kizotera ingorane. Aho twovuga ishyirahamwe ry'Abanyaburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tutibagiye ishengero Katolika yabona ko kwihagira ikiringo cha gatatu cari kije gusambura igihugu na cane cane ko casha kubiri n'ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano ya Arusha.
Nyuma y'imyaka indwi imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza itanguye amabi yagahomera bunwa n'ubu aracabandanya. Ivyo binegugwa na Vital Nshimirimana arongoye urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu Force. Abanywanyi batari bake bayo mashyirahamwe bakaba barangajwe abandi bakoregwa amabi atandukanye. Vital Nshimirimana agahanura inzego z'igihugu ahereye ku mukuru w'igihugu kwikubita agashi bagakora ku neza y'abanyagihugu bose. Kurikira Vital Nshimirimana.
Kugeza uno munsi nta kintu na kimwe cyahindutse mu byerekeye agateka kazi na muntu, mu byerekeye kubaha n'ukubahiriza kiremwa muntu, mu byerekeye imyidegembyo y'abanyagihugu, mu byerekeye intwaro ibereye, mu byerekeye ukwishyira n'ukwizana kw'Abarundi. Ni nacyo gituma abanyagihugu bari mu mice itandukanye baguma basemerera basaba yuko umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye yo kwigira kuri kahise kuvyabaye kuva igenekezo rya 2016 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2015 kugira ngo ahubure intwaro ikorera Abarundi, intwaro irondere umuti urama ku bibazo byose byadutse icyo gihe, harimwo ibibazo by'ubwicanyi, harimwo ibibazo byo kurenganya abanyagihugu, aho ubutungane tubona bwagiye gufasha abicanyi, hanyuma gutyo ibyo bibazo n'ibyahera impunzi zirenga 300,000 zikigorewe mu makambi y'impunzi zizoheza zishobore guhunguka gutyo mu minsi iza zibandanye zisangira ikivi n'abandi banyagihugu kugira ngo twubake Burundi turonde iterambere ry'igihugu. Bitabaye uko naho Perezida Evariste Ndayishimiye azokwitwa yuko atwaye igihugu mugabo atagitwaye. Kuba rero umukuru w'igihugu byonyine ntibihagije, hakenewe yuko igihugu kiba mwituze birakenewe yuko abarundi bagira umwidegenzo birakenewe yuko umurundi atama agenda akibaguzwa yibaza yuko azira ijya vuze yashikirije birakenewe yuko umunyagihugu atama arara ntibuca yiteze abaza kumurara ku mugono abona bo bakabari zambonera kure abona bakabari babasirikare na babapolisi batayibanga aho gukorera abarunda gukingira abanyagihugu bakajya gukorera bamwe bamwe mu batwara umugambwe cyanke muri abo barangwa n'ubwikanye
ishyirahamwe ry'abacitse ku icumu n'abahuye n'ugwimo rwo mu mwaka w'1972 bita ihonyabwoko ryakorewe abahutu basaba leta mu Burundi kwemeza ko habaye iryo honyabwoko hagashigwaho n'amategeko ahana abari hakana ibyo byamenyeshejwe na François Xavier Nsabimana akaba ari umuhuza bikorwa akaba kandi anaserukira iryo shyirahamwe imbere y'amategeko mu gihe ku munsi wa gatanu w'Abarundi bibuka imyaka 50 iheze habaye ubwicanyi bwo mu 72
Abarundi baramutse bibuka imyaka 50 iheze habaye ihonyabwoko ryakorewe abahutu b'i Burundi mu mwaka w'1972 kwibuka rero ni ibintu nkenegwa ku muntu wese yabuze uwiwe na cane cane abantu baba bahitanwe n'amahano nkayo ni igikorwa gituma abacitse ku icumu bakira ibikomere biba bari ku mitima twashaka tubamenyeshe mu runani rw'abacika cumu n'abakoze ko ni wanyabwoko byakorewe abahutu b'i Burundi ko ukwibuka ataho bisabisana no gutuma abantu bihorahorana n'urufunguruzo rw'uko akabi nkako kadopa gasubiriye mu gihugu ciza cacu c'u Burundi twiteze yuko leta yoshiraho itegeko ryemeza iryo honyabwoko ryakorewe abahutu b'i Burundi hanyuma hejuru y'iryo igashiraho n'irindi rihana abantu bahakana cangwa bashinyaguriza abakozwe ko n'iryo honyabwoko
kumenya ukuri n'ukurekuriranira hagati y'abarundi no gukurikirana mu butungane abagirizwa mabi atandukanye agahomera bunwa yakozwe mu gihugu birategekanywa n'amasezerano y'amahoro ya Arusha izishikizwa na Federico Bamvuga Inyumvira yahoze ari cyegera cy'umukuru w'igihugu kubwiwe kubera umugambwe CNDD-FDD ari wo uri ku butegetsi bamwe mu bawugize bakaba bagirizwa nawe nyene mu bundi bwicanyi bwabaye mu gihugu ubwo butungane bufatiye ku byabaye mu 1992 ngo ntabwo bakeneye kurikira Federico Bamvuga Inyumvira
iyo twumva bamwe n'abandi bavuga bati tugire iminsi yo kwibuka abantu bwoko bwacu bapfuye nibaza ko abantu bataba baramenye icyo amasezerano ya Arusha yaratumbereye amasezerano ya Arusha kwari kubuza mwene uwo mutima wo kwama abantu bahura biganyira kubera ko twasanze uko abantu bahura bibuka babo bapfuye ariko baba ariko baravyoronga ya nkota wa mutima mubi kwa kubabara ugasanga bica bivyara kwa kutandukana gose kwa moko mu gihugu navuze ko nta namoko hari mugabo urabona ko abanye politike bavyigishije politike yavyigishije gushikaho bicika nk'ukuri abantu baricana abantu bagahamana ugasanga rero ko abantu bahura niko babagiye ari bonyene ubwoko bumwe niko babagiye kwibuka banaka nabo babikoze babagiye kwagiriza banaka banaka ubu rero twibaza ko amasezerano ya Arusha yaratomoye kwari uko mu byukuri abantu baronka wanya kuvuga ibyo ababaraje hanyuma hagacaba inzira zibiri inzira ya mbere kwari ukurekuriranira inzira ya kabiri kwari uko abakoze ibyaha bitarekurigwa bokurikiranwa n'ubutungane ariko kubera ko uyu munsi CNDD-FDD aritwara kandi akaba yarakoze n'ibyaha mwebwe ubwo butungane bavuga bati ntidukeneye nicyo ntacyo bavuga bati ndatugire ibintu byo kurekuriranira gusa ibyo navyo urabona ko bidafata kubera ko inzira iyo ikorwa cyafashe si inzira by'ukuri yo kunga Abarundi aho usanga ari inzira yo gutuma Abarundi batandukana na gose
tukivuga ibijanye no kwibuka ubwicanyi bwabaye ku wa gatandatu niho hibukwa abanyeshuri 40 bo ku seminari ntoya y'Ibuta bishwe bunyamaswa n'umuhari FDD ukiri mu ishamba ariko 33 ndamukiza mu gihumbi 1997. Ibirori byo kwibuka abanyeshuri bikaba byabereye I Kigali mu gihugu cy'u Rwanda n'ibuseri mu Bubiligi, kakaba akabaye akabyo kumviriza abanyeshuri bacitse ku icumu ingengo y'ubwicanyi bwagenze n'ababukoze abaribo.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Amakuru makuru yaranze inondwi turangije arabandanya. Amakengani yose ku banyagihugu bo ku mutumba Rukoba uri Izege ni muri komine n'intara ya Gitega. Abanyagihugu bakaba baherutse kumenyeshwa ko kuri uwo mutumba ari hazokuwa kwa inzu z'abashikiranganji n'abandi bategetsi bakomakomeye bo muri leta. Abo banyagihugu bakaba bamenyeshejwe ko bazoronswa umuzibukiro ariko ntibazi ukungana. Ibyo bakaba bamenyeshejwe n'urongoye uyu mutumba mu nama yabagirishije haraci indwi. Ido ni dona Haul nkengurutse
no kubwira ngo tunabuga
ari tabaruka kinabatuni
nabunyanga
ugomba kabiri
hodi ku mutumba wa Zege muri komine Gitega. Amukuru w'uwo mutumba yararamutse yashikiriza icegeranyo cavuye mu nama abakuru b'imitumba yegerenya Izege bagiranye n'ujejwe gutunganya ibisagara muri komine Gitega, kukaba kwari kubamenyesha ko muri ako gace hari umugambi wo kubaka amazu y'amahitaje y'abategetsi harimo n'abashikiranganji ku mutumba wa Rukoba. Saho gusa hazotunganywa gushasha no ku mitumba ya Bwoga, Ntegama na Birohe ibikorwa byo gutegekanya gushasha igisagara cha Gitega bizohakoregwa. Ibyo akaba yabishikirije ababa muri ibyo bice inyuma y'inama abarongoye iyo mitumba bagiranye n'ubujejwe itunganyo ry'ibisagara muri komine ya Gitega. Ubu imizibukiro ikaba iri kirategurwa kugira bazoje kuba ahandi. Abategetsi bo mu ntwaro zo hasi bakaba baciye baba barafata ingingo zo guhagarika abagurisha amatongo canke ibibanza naho atategeko rivuye kubafasha iyo ngingo rirasohoka. Bakavuga ko bafashe iyo ngingo kugira bikingire
komeza kubita icyondorero uko byatumye ikema iki gice cyo ngandege tugasubiye kugira rwanda kugira gusubira umuntu gute ariko arakurusha itongo ziwe kandi twamaze kumva ibikorwa bigenda kure bumvikana yuko kugurisha n'ugura ugura azofata ko atabi ugurisha bafate kabiri no mu ntwaro bambika kabiri no mu ntwaro ushobora kuvuga ngo ntabyonzi hari inama yarabaye akamutumaho akabimubwira bagifata ko uri kuragambanira leta rero turabaye turabangira reka turonse umuco mushasha w'icyo twokora ku bijyanye n'abantu bato bahagaze ubwo rero nayo benshi bamaze iminsi batwiruka ko batiabo kuva itegeko musanzwe n'ukuri ukuri kose nta tegeko na rimwe nta kintu na kimwe bitegeka batubuze cyo gukorera.
Amakenga ni yose kuri aba banyagihugu kuko batabona iyo bagiye kuja, bakavuga ko benshi muri abo ariyo bavukiye abandi bakaba barahaguze ibibanza.
Twebwe nk'abanyagihugu bo kuri umutumba wa Rukoba cyane cyane agace k'Izege, twebwe dusanzwe twavukiyemo kandi twakuriyemo, turahagaritse umutima n'ingingo ziriko zirafatwa n'abategetsi bo hejuru zivuga yuko bagomba yuko tubabisa kuri umutumba hanyuma ngo hubakwe inzu z'abategetsi batandukanye bari mu nzego z'igihugu cyo kimwe n'inzego za gisirikare. Ahantu twarahakuriye tubahavyarira ndetse rero n'abandi baje bahagura babimukira basabye tudeni kugira ngo bagure ahantu kandi hubatswe abantu benshi babona rero kubera abo nyatamwe kumera neza bariko barafata ingingo zo kutwimura hanyuma ngo tubungike kandi mu bindi bice.
Basaba ko iyo ngingo yoba irabangira ahubwo abashikiranganji bakabaronderera ibindi bibanza bya leta yegereye igisagara cha Gitega bobubakiramwo.
Ni hano rero duce dusozera ano makuru. Amakuru makuru yaranze inondwi shimire mwebwe mwese mwayateze yompi nongere ndabasezera naho utaha kuri mikrofoni ari kumwe na Eddie Claude ni nazo.
Amakuru yaranze inondwi.